Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Parfait Mudasigana.
Theodomir Manirambona nawe hari mu buhinga bw'ivyuma mwiriwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaze makuru tugiye kubashikiriza kuri uyu munsi wa gatatu higenekerezo rya 31 nzero mwaka wa 2018 ingingo nkuru nkuru ziyagize. Userukira Burundi mwishira hamwe impuza makungu Oni Albert Shingiro yaremanze kuri uyu wa mbere i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cicaro cishira hamwe Oni ko ukwishira no kwizana mu gushikiriza ivyiyumviro byateye imbere mu Burundi. Ariko Alexandre Niyunge ko we arongoye urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi ibeji akabona ko ibyashikirijwe na Shingiro ari bitera soni uravye aho Burundi bugeze. Ubijanye n'umutekano muke ishira hamwe SOS Torture iremeza ko mu Burundi hakirangwa kandi ubwicanyi bw'agahomera bunwa ndetse no kunyuruza abantu. Mucegeranyo cy'amezi atatu gusa basohoye muri iryo shira hamwe bavuga abantu barenga 70 bagandaguwe. Ariko hagataho s'abantu bonyene bageramiwe mu gihugu cy'u Burundi kuri uyu munsi nyene yindi mvubu yasubiye kwicwa mu kiyaga cya Tanganyika, iyo nayo ikaba yishwe inyuma yaho igwiriye mu kinogo bikanka kwivayo. Mukaza kumva impanuro zitangwa n'umwigisha Roranta uga yanonosoye ibijanye n'ibidukikije. Kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kora mutanongera kubifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwimwe ukwayo. Nari mpejeje kubabwira ibisata bitari bike mu bijanye n'iterambere ry'igihugu ngo byarateye imbere nk'ibijanye no kwishyira no kwizana mu gushikiriza ivyumviro kugira amanama gushinga amashyira hamwe n'amashengero. Ivyo bikaba byashikirijwe n'userukira Burundi mwishyira hamwe mpuzamakungu Oni Albert Shingiro akaba yabivuze kuri uyu wa mbere mu nama yagizwe n'abari mu mugwi wa Oni ujeje gutsimbataza amahoro no mu Burundi. Inama yabereye ku cicaro cy'iryo shyirahamwe Oni mu gisagara cya New York. Ido nido y'iyo nkuru na Bertrand Ndakuriyo.
Muri iyo nama n'abaserukira uwo mugwi wa Oni wo gutsimbataza amahoro mu Burundi, Albert Shingiro aserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu Oni yari yatumiwe kugira atange umuco ku iterambere ry'u Burundi mu bijyanye no kugarukana amahoro mu gisata cyo kwishyira no kwizana mu gushikiriza ivyiyumviro. Albert Shingiro yamenyesheje ko amaradiyo arenga 20 ya Leta n'ayabikorera ivyabo, amaradiyo 4 yegereye abanyagihugu afasha mu iterambere, amateleviziyo 7 arivyo bikorera ku butaka bw'u Burundi. Izo zikiyongera ku mbuga z'ibinyamakuru 2, ibinyamakuru 24 byandika by'abikorera ivyabo n'ibya Leta, imbuga 17 ngurukana bumenyi zandika makuru hamwe n'amashirahamwe 12 y'abamenyesha makuru akora kuri kwamye. Kuri ayo maradiyo yigenga, Albert Shingiro yamenyesheje ko hiyongera ko amaradiyo mpuzamakungu yarose uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi atankomanzi ku bijyanye n'uburenganzira bwo kugira amanama, gushikiriza ivyumviro, gushinga amashyirahamwe n'amashengero. Albert Shingiro yamenyesheje ko Leta y'u Burundi yemerewe gukora amashyirahamwe yababa 70 harimo ayarenga 100 yemerewe hagati y'umwaka wa 2016 n'umwaka wa 2017. Acayemeza ko yandi mashyirahamwe agera kuri 15 yari kagirwa ko amatoza kuva hashatse guhiri ku butegetsi kuwa 13 rusama mwaka wa 2015 yasubiye kwemererwa gukora. Iyo nama y'uwo mugwi wa ONU wo gutsimbataza amahoro mu Burundi yari ya mbere ibaye kuva uyu mwaka utanguye. Iyindi nama ikaba yaheruka kuba ku igenekezo rya 8 mu Nyonyo umwaka wa 2017 aho ku cicaro c'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU i New York.
Kubwa Alexandre Niyunge ko arongoye urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi ibeji ngo nibitera soni kumva uyu aserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu Oni yemeza ko mu Burundi hariho ukwigenga kw'abamenyesha makuru kandi ibinyamakuru vyigenga byaraturiwe abamenyesha makuru nabo batari bake barangazwa. Umviriza Alexandre Niyunge ko arongoye ibeji.
hari gihe umuntu yumvirije Albert Shingiro ivyo ariko ravuga yibaza ati mbega ico gihugu kiriko kiravugwa niki ni bwa Burundi tuzi bwa Burundi tuzi ko ivyerekeye gushikiriza ivyumviro ari ibintu bibujijwe gushika no munsi kuko za abantu bahirahiye bakaca kubiri nuko ubutegetsi bubishaka barara baciwe imitwe canke bakarara batawe muri yo ivyo rero nibaza ko ahubwo nogira nta namara mari ariko ravuga ibintu nkivyo kuko yibagira ko gihe ariko arashikiriza ibintu nkivyo ashikiriza abantu basanzwe ari abantu barondera amakuru biraheza bigatera isoni we nyene kuko ababa bafise amakuru yerekana neza ishusho y'u Burundi uwuye ugiye muri ya mashira hamwe nka Reporters sans frontières irakwereka ikibanza u Burundi bufise mu vyerekeye by'ubwigenga no kumenyesha amakuru eka noneho ntibinasaba yuko wo rinda kuja kurondera muri ivyo vyegeranyo vy'amashira hamwe atandukanye kuko ibiriko bibera mu Burundi vyabere mu Burundi n'ibintu abantu bose bazi aho bamenyesha amakuru barenga ijana batujijwe agataba komoka aho imenyesha amakuru vyasambu bamenyesha amakuru anyuruzwa bakagenda amazima yonga aha nkibutsa mugenzi wacu Jean Bigirimana gushika n'ubu kuva mu 2016 tutazi irengero giwe n'ibintu novuga sinzi nuko noronka ningenda bivuga kugira ngo vuge kuri icyo kuri ivyo Albert Shingiro ashikiriza kuko ibintu bitagira umutwe n'amaguru mu gihugu tuzi neza yuko uburenganzira bwose atana hamwe bugihagaze
nayo Vitare Nshimirimana arongoye urunani force ruhukiyemwo amashyirahamwe adahanira ivyicaro vya politike avuga ko ayo mashyirahamwe ibihumbi ndwi Albert Shingiro avuga ko yemerewe gukora ngo nta kintu kizima kigaragara ariko arakora kubwiwe kuba yaremerewe nukora amashyirahamwe aza ahayagiza ibikorwa vyose vya leta y'Ibujumbura n'ivyo bari bibi umviriza Vitare Nshimirimana
ivyo umuserukizi wa leta ya Pierre Nkurunziza muri oni yashikirije ni binyoma bigaragara kuko mu gihe avuga yuko ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro ubwigenge bwo kujya mu mashyirahamwe no gukira imyerekano yuko byubahirijwe kandi bitezwe imbere n'iyo leta biragaragara yuko ahubwo iyo leta ibigwanya bidasanzwe ihohotera ku gateka ihohotera iyo myidegembyo ibyo bibonekera mukungene iyo ntwaro yahohoteye amashyirahamwe n'abari muri yo kugeza naho ayo mashyirahamwe bayahagarika ayandi bakayafuta kandi bitisunze amategeko hanyuma uno munsi kuvuga yuko hari amashyirahamwe ibihumbi yashinzwe ibyo nta kintu na kimwe bisigura kuko ahari amashyirahamwe uraheza ukayabona uwo yabonera ku byo akora uwo yabonera ku byo afasha abanyagihugu uyabonera ku byo ku maraporo atanga ibyo rero nta kintu biheza ngo bihindure kuko nta shirahamwe uno munsi rishoboye naho yoba menshi gute ngo baze basubirira utwigoro hamwe n'ingufu zidasanzwe aya mashirahamwe makenya ni hagati ya 10 na 15 aguma ayita ku rutare kugira ngo afashe abanyagihugu na cyane cyane mu kudoma ku rutoke abatose kaza agateka kazi na muntu
uyu rero akabari Vitare Nshimirimana arongoye urunani force rurikiyemwo amashyirahamwe adahanira ivyicaro vya politike tuributse ko hano makuru mushobora kuyakurikira muciye ku rubuga ngurukana bumenyi ni kuri wizi tatu akaburungu inzamba akaburungu ohge mukanya turabandanya n'amakuru avugwa mu bijanye n'umutekano muke
ukaba wifuza kugira icyo ushikirije twandikire kuri numero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 638 473 244.
Nkuko nene babwiye mu ntango zano makuru ishyirahamwe SOS Torture riremeza yuko n'ubu mu Burundi hakirangwa ubwicanyi guhagarika abantu ubusa kunyuruza abantu n'ayandi mabi abandanya akorerwa Abarundi ibiri mu cyegeranyo cy'amezi atatu iryo shyirahamwe ryasohoye aho risaba leta y'Ibujumbura guhagarika mabi ibandanye gukorera abanyagihugu ibiri mu cyegeranyo na Jean Marie Ndabashinze
kugandagura abantu guhagarika abantu bidaciye mategeko kubanyuruza hamwe no kubabuza ukwishira no kwizana ibyo nibyo ishira hamwe SS Torture ryashoboye gutororokanya mu cegeranyo cyaryo cyo mu mpera z'umwaka w'2017 kuva muri Nyakanga umwaka urangiye iryo shira hamwe ngo ryaharuye abishwe 75 abahotewe 59 abahagaritswe bidaciye mategeko 185 abanyurujwe 9 n'abashatse kugandagurwa 49 abo bose rero ngo bicwa na cyane cyane nagwagwaruka rw'imbonera kure rukukira umugambwe CNDD-FDD rukagandagura cyane cyane aba FNL ba agatogwasa abaporona bakukira Karoli Nditije ibyo bitagaragara cyane cyane mu ntara ya Kirundo hamwe rero nabahoze mu gisoda cya kera citwa XFAB basa nuko babaye nk'abafite iceyi ku ntwaro ya Petero Nkurunziza mu byerekeye politike ayo mezi arangiza umwaka w'2017 yaranzwe n'ibiganiro byabaye imfagusa byari byatumwe ko na Benjamin Mkapa mu ntango za Kigarama hamwe rero nitanguzwa ry'umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro watangurwa na Peter Nkurunziza ubwiwe mu ntango nyene za Kigarama iryo hinduka ry'ibwirizwa shingiro rikaba ryavuyemwo guhigwa buhongo kuri uwo wese yiketswe yuko adashigikiye yuko iryo bwirizwa shingiro ryo hinduka icucuka kibi kiri mu gihugu ngo cunyurwa n'ubukene bwabaye ndanse mu banyagihugu ibyo bikaba byatanguranye ni kuvaho Petero Nkurunziza yihagiye kiringo cha gatatu SS Torture irangiza icegeranyo cyayo isaba leta guhagarika itotezwa iriko irakorera abo yarijejwe gukingira igasaba kandi kutabandanya ihagarikira abantu busa ibihugu biri mu karere ka East African Community SS Torture bisaba kwibuka yuko ari byo byahagarikiye amasezerano y'amahoro y'abarundi ikibutsa ibyo bihugu yuko byari bikwiye kutigira sinda bibazwa ku mabi ariko arakorerwa abarundi nayo ku makungu muri rusangi SS Torture isaba amakungu gushira mu ngiro ingingo zose aya makungu nyene yagiye arafata mu ntumbero yo gutabara abarundi
arakoze mugenzi wacu Jean-Marie ndabashinze tubandanye no makuru avugwa mu bijanye n'agateka kazi na muntu umwe mu banywanyi b'umugambwe MSD azwi ku izina rya Christophe Yamenyibuka yari mu baherutse kurekugwa n'itegeko rya Petero Nkurunziza yarafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba yarasubiye gufatwa kuri uyu wa mbere n'abapolisi bakaba bamufashe bamwagiriza gutunga ibigwanisho bidaciye mu mategeko ivyo we ahakana havuga kw'ivyo bamwagiriza atafatiro bifise kuko atavyemeza bihari umwe mu babonye ingene yafashwe aratwiganira ingene byagenze
yari kujambere cyo kwitaba acha yuri moto aje kuri station yicaye kuri station yari aho bakunda kumwenza abantu kuri kontineri ntari yicaye mu mutare nyine ngiye nari ku idirum ama ikiri bacugurura bacuguruye yanyoye rimwe gusa aje bona Obama araje na mapika kabiri acha mugati ati wowe haguruka tugende naca mbwira ati none ngende kubera iki ati wowe urira tugende acha muzi moto cyagende aho peje yagi wa maza mu ijoro maze kumushikira mu gashara amazi none ko bavuye kufisa inkoho yuko ofisi ri avuga ati jewe nta nko ofisi kandi je na nko kuva mu mpimba bayagize inkoko ariko bakaza kazirondera bakazibura none narejejwe je ndafise n'upapuro nta nko je nta nko nzi ofisi jewe icyo saba nshaka kuburana munzanire abo banyagiriza iyo nkoko hama tuburane je nabo ndabimenye cyane bazi bazerekana hama je mumbi kure
umugabo nawe azwi ku izina rya Victoire asaba umutima wo muri komine Gatara n'intara ya Kayanza amaze amajoro abiri mu gasho k'igipolisi muri iyo ntara yagirizwa kuba akora urudandazwa rw'inkono zishaje zikagugwa n'umunyekongo aba mu gisagara cya Bujumbura atawuramenya iyo azijana uyo munyekongo ngo akunda inkono zishaje kuko ziryoshe guteramwo amashugwe ino nkuru tuyibaze Emmanuel Ndayishimiye
Victor Hasabumutima yagirizwa n'abajeje intwaro muri komine ya Gatara kubakora urudandaza rw'inkono zishaje inkono zirenga 50 ku ituru imwe zikegeranywa mu mihana y'abatwa ubwo urudandazwa ngo rukaba rutamenyerewe gutyo bigatera amakenga abajeje intwaro ku mitumba bibaza iyo izo nkono zishaje zijanwa n'icyo zijya gukoreshwa Victor Hasabumutima nawe akavuga ko biri mu mwuga w'ubugenegene asanzwe akora kandi uzwi n'amategeko ngo asanzwe afise na stand mu kigo cya Mizevi bayi Bujumbura. Victoire asaba umutima aratubyira impamvu umukiriya wiwe akunda inkono zishaje.
Haracyo uwo mukiriya aravuga ati jewe ndashaka inkono, ndamwereka inkono z'abatwa zikiri nshasha. Avuga ati iyo umuntu azishyizemo ivu kugira ziterimwo amashugwe zica zibora zikameneka na nyamashugwe. Atariko rero jewe nshaka inkono zakoze zaramye zoza umuntu ashobora gushyiramo ivu agateramo amashugwe ntihagire icyo ziba.
Umukiriya w'izo nkono ngo ni umukongomani azwi ku izina rya Rashid Kaba, aba mu byiza mu gisagara cya Bujumbura. Victor asaba umutima ngo ntazi nawe nyene iyo uyo mukiriya wiwe ajyana izo nkono amaze kuzigura.
Jewe icyo nababwira ni ukuri ibyo ntabyonzi, jewe ndi umudanda kuvuga je nironkeye umukiriya akaza akangurira nimba nzi ngo abijyanye ngo ahanaka canke ngo abijyanye ahanaka. Icyo nzi gusa ni uko kuva mu ikomini iwacu birabugura, mu kwinjira muri meri bikongera bikabugura agaca abijyana.
Victor asaba umutima akaba agifungiwe mu gashoka komisariya y'ipolisi mu ntara ya Kayanza kuva kuri uyu wa mbere.
Arakoze na mugenzi wacu Emmanuel Ndayishimiye. Tubandanya no makuru twabateguriye kuri ino nkuru iciye ku masonga ivugwa mu ntara ya Kirundo. Mu ntara ya Kirundo imbwa isara yari abantu 14 kuri uno munsi muri komine Ntega ku mitumba ine itandukanye. Abo bariwe niyo mbwa bose baciye bajanwa ku bitaro byo mu Kirundo, kandi bose bakaba ari abana bari hagati y'imyaka 5 na 10. Muri abo 14 bonyene nibo baronse urucanco ruhabwa bariwe n'imbwa kuko ngo rwaciye ruhera nkuko abaganga bo kuri ibyo bitaro babimenyesheje. Abo bane basigaye babasabye kunyaruka kwitura ibitaro by'Imuyinga kubera ariho hafi hasigaye ugo rucanco. Musantere wa komine Ntega Filipo Ngabonziza yamenyesheje ko iyo mbwa yaciye yicwa, acasaba abanyagihugu bose ba komine Ntega batunze imbwa zitaracancwa kuzinyarukana kubabijejwe kugira zicancwe. Tuve mu ntara ya Kirundo tuje mu ntara nayo ya Muramvya kuri no nkuru nyene iciye ku masonga. Mu ntara ya Muramvya igice cy'umwaka w'uburimyi acagenze neza nkuko umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara vyemeza George Nimubona, akaba avuga ko umwimbu woba urenga ibice 85 ugereranije n'uwabonetse mu mwaka uheze. Ngo ivyo bigaragazwa n'ingene ibiciro byagabanutse mu masoko yo mu ntara ya Muramvya. Mukurangiza ano makuru tuyarangirize kuri no nkuru ivugwa mu bijanye n'ibidukikije. Iyi ni mvubu yasubiye kwicwa mu kiyaga Tanganyika hagati ya Saga Plage na Petit Bassam nkuko bivugwa n'abari hafi y'iyo mvubu, ngo yishwe inyuma yaho igwiriye mu kinogo bikanka kwivayo hakaca hafatwa inkingo yo kuyica. Ibyo ngo bikaba ari biterasoni ku gihugu cy'u Burundi. Laurent Ntahuga umuhinga mu bijanye n'ibidukikije avuga ko atahandi na hamwe bakibaga igikoko ngo ahubwo baragifasha bakakibungabunga na rijya bizwi ko bikenye mu kiyaga cya Tanganyika. Agasaba ababijejwe kwigisha Abarundi kubungabunga ibikoko kubera bifise akamaro kanini mu bidukikije. Umviriza Professeur Laurent Ntahuga.
Ibyo bintu n'ukuri turabyiyamirije cyane tuvuye inyuma kuko birateye isoni kumva ko mu Burundi badashobora gusomera ikintu cyitwa ikinyabuzima, cyane cyane nk'ibikoko biriko birahera rwose. Mu Burundi nta mvubu nyinshi ziriho, zaragabanutse cyane. Mu Burundi babona imvubu zitanu bagakoma induru ngo imvubu zabaye nyinshi, sibyo na gato. Murajabuka aho muri Congo cyangwa muje mu Buganda cyangwa ahandi hose muraba imvubu ziriho, urashobora kubona uruzi nturubona ukabona imitwe y'imvubu gusa, ariko ntibahaguruka ngo bakome induru ngo imvubu ni nyinshi. Dusabye rero ko mu Burundi mu gihugu cacu igikoko imvubu cyangwa ingona ishaye boyishayura, irwaye boyivura, tukaguma dufise ibikoko byacu natwe. Ni kuki Abarundi twoba abanyuma? Birababaje. Ntibyumvikana ko tuguma twica ibikoko byacu abandi nabo babungabunga ibyabo, tukaguma tubijya, kandi tuzi ko byagabanutse cyane. Ibikoko kera byariho, ubu ni bike bisigaye. Turasabye rero dushimitse ko OBP n'ubushikiranganji bujejwe ibidukikije ko bwobandanya cyane kandi bugahaguruka, ubu rero bugasigurira abanyagihugu ingene bategerezwa gusonera ibinyabuzima, ingene bategerezwa gusonera ibikoko, imvubu n'ibindi byose biba mu mashamba cyangwa mu mazi, kuko burya birafise akamaro aho biva twishimvubu rero akamaro kimvubu mu mazi cyane cyane nko ku mafi aho kamaro kacaga gahera nako nyene tubyibaze turasabye rero ko two kwikebuka n'ukuri tugahagarika iryo kwica imvubu
mwo kwibuka ko yindi mvubu yaheruka kwicwa kubera yari yasohotse mu kiyaga abategetsi baca bafata ingingo yo kuyica hari mu mpera z'umwaka w'ihumbi 2017 bakaba bavuga ko batinye ko ishobora guhungabanya umutekano ino kuri no nkuru ivugwa mu bijanye n'ibidukikije duce dusozera kwa no makuru twa twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwafasha kanya kanyu ko kuyakurikira bakoze bagenzanje bakoze ibishoboka byose kugira bamfashe kwegeranya no makuru Theodomir Manirambona yari mu ngabwe ivyuma mugirizo rogi